Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro vya ryo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti mwese mu duteza amatwi. Uyu munsi ni kuwa kane itariki 13 y'ukwezi kw'icyenda mu mwaka w'2018. Muri kumwe na Frederic Nkundikije.
Bwa kugacu twifuza yuko abantu badatatanze, twifuza yuko abantu baje hamwe. Ariko icyo baciza nuko nkurunani twokomeza tururunani dufise ibituma twese tuja mu runani.
Uyo ni agatumwa kwa sa icyegera cya mbere cy'umukuru w'inama y'amateka igihe ariko aratangaza ko ashinze umugambwe FNL Amizero y'Abarundi.
Nta mugambwe umwe twigeze tugira kandi namwe twigeze dusezerana yuko tuzogira umugambwe umwe. Twumvikanye yuko dukorana dukurikije intumbero imwe.
Uyo nawe ni Evariste Ngayimpenda wo mu ruhande rw'umugambwe IPONA uri mu runani ya Amizero y'Abarundi. Inyuma yaho Rwasa atangarije ko ashinze umugambwe. Inkuru cyo kimwe ni inkuru yerekeye abanyarwanda birukanywe mu gihugu cya Tanzania bariko barafashwa na leta, hamwe n'inkuru yerekeye umwigeme w'imyaka 16 yagandaguriye ikambi ya Murongwe. Turazigaruka ku mukanya kari imbere. Ariko imbere ya horeka tubanze tubashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Aloise, umwanya ni wawe.
Urakoze Frederic. Turahera muri Afrika. Kofi Annan yahoze ari umunyamabanga mukuru wa ONU akaba yaranahawe gashimwe kitiriwe Nobel ryo kwa gatatu, yarabandanije gukorerwa umuhango wo kunamirwa no gusezerwa ubwa nyuma hisunzwe imico kama y'igihugu cya Ghana. Abakuru b'amoko, abategetsi batandukanye hamwe n'abandi bakoraniye ku kigo cy'amanama mpuzamakungu kiri ku murwa mukuru wa Ghana, Accra, aho ikiziga ciwe kiri. Yapfuye ku itariki 18 z'ukwezi k'umunani nyene inyuma y'indwara ya mukubiriye mu bitaro byo mu Busuwisi, afise imyaka 80. Inyuma yo gukorera ishirahamwe mpuzamakungu ni nk'umunyamabanga mukuru i New York kuva mu myaka y'igihumbi kimwe amajana 997 gushika muri 2006, yaciye ajya gukukurukira mu Busuwisi mu micungararo y'umurwa mukuru Geneve. Kofi Annan ashingurwa muri Ghana kuri uyu munsi wa kane. Umushoferi yari atwaye imodokari ayitumbereza mu isinzi ry'abantu bakoraniye hamwe mu Bushinwa, yica abantu 9 akomeretsa abandi 46 nk'uko byashikirijwe n'abategetsi baho byabereye jo ku munsi wa gatatu. Ibyo byabereye mu gisagara cya Hengdong mu ntara ya Hunan iri hagati muri ico gihugu cy'Ubushinwa. Igipolisi kimenyesha ko cyafashe uwo mushoferi wo mu myaka 40 avuga ko yigeze no gufungwa zira gucuruza ibiyobyabwenge. Abategetsi bavuga ko bariko baratohoza ibijyanye n'ubwo bwicanyi. Naho muri Amerika, abategetsi b'amareta ari ku nkengera z'ibahari Atlantique kuva ku gatatu bari bakibandanya kuburira abanyagihugu babo kunyaga amagara hakiri kare imbere y'uko igihuhusi simusiga cataziriwe Florence kibashikira. Bacise igihuhusi kibi cyane kitari bwigere kibaho haraheze imyaka 60. Abahinga bagendereza ibihe bavuga ko citezwe cyane cyane mu marete ya Carolina ya ruguru niyo mu manuko mu ijoro ryo kuri uyu wa kane no mu gatondo ka kare kuwa gatanu. Buramatari wa mareta ya Georgia yifatanije na mareta ya Carolina na Virginia hamwe na Maryland mu kuvuga ko ayo mareta shizwe mu bihe byo kugarukirwa ko Perezida Donald Trump wa Leta Zunze za Amerika. Yavuze ko leta yiwe yiteguye gufasha no gutabara abasinzikazwa n'ico gihuhusi. Igipolisi nacyo cya Zimbabwe cyatangaje ko hafashwe ingingo yo kubuza abantu benshi gukoranira mu bibanza bimwe ku murwa mukuru Harare mu ntumbero yo kugabanya ubwandure bw'ikiza cya korera kimaze guhitana abantu 21. Muvugizi w'igipolisi Charity Sharamba yatangaje ku wa gatatu kw'iyo ngingo ifise umugambi wo guhagarika ikiza cya korera ku murwa mukuru Harare leta imaze gufatira ingingo zo mu bihe bigoye igihugu. Mushikiranganje jejwe amagara y'abantu Obadiha Moyo nawe jo ku munsi wa gatatu yavuze ko abantu bamaze kwandura umugera w'ico kiza bashika ku 367 bavuye ku bihumbi bibiri bari bamaze gutorwamo ico kiza ku munsi wa kabiri. Nayo prezida w'igihugu cy'u Burusiya Vladimir Putin jo ku gatatu yatangaje ko leta yiwe iza abagabo babiri igihugu cy'u Burusiya cyareze kwaribo bahaye ishano umurusiya yahoze asumira urusaku igihugu ciwe mu kwezi kwa gatanu. Urusiya bwarahakanye ibirego by'igihugu cy'u Bwongereza kwaribo bwateguye uyo mugambi wo guhishano Sergei Skripal hamwe n'umukobwa wiwe Yulia. Putin yavuze ko ata kintu kidasanzwe canke icaha ubagabo bakoze, yongera avuga ko ari abasivile kandi yizeye ko bazokwishikana bakimenyekanisha. Mushikiranganji wa mbere w'igihugu cy'u Bwongereza Theresa May mu ndwi iheze niho yatangaje ko ababajwe itohoza rya bamenye abarusiya babiri bakorera isosiyete yo mu Burusiya ikora ibikorwa byo gusuma urusaku yitwa GRU avuga ko aribo batanze iryo shano mu kwezi kwa gatatu mu gisagara cya Salisbury ni mu gihugu cy'u Bwongereza. Ubwongereza bwaciye bubagiriza ibyaha byo gutunganya umugambi no kugerageza kugandagura abantu. Abategetsi b'Ubwongereza bavuga ko abo bantu baregwa ibyo byaha bari burukiye mu kibanza cy'indege cyo mu gisagara cya Londres cyitwa Gatwick iminsi imbere y'uko iryo shano ritangwa.
Urakoze Aloise ku makuru heje kudushikiriza. Umushinga mateka rongo irunani rw'abigenga amizero y'abarundi yatunganije ikoraniro ryo gutanguza umugambwe FNL amizero y'abarundi. Agaton Rwasa yavuze kwashinze uyu mugambwe mu ntumbero yo kwitegura guhiganwa amatora yo mu mwaka 2022 mu gihe ibwiriza shingiro rishasha ritemera inani z'abigenga. Ni inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Raymond Zimana ari i Bujumbura mu Burundi.
Uko niko byari bimeze bahejeje kwemeza amategeko n'intumbero migambi y'umugambwe FNL amizero y'abarundi. Umugambwe ugiye kurongorwa n'umushinga amateka Agaton Rwasa yahora arongoye urunani rw'abigenga amizero y'abarundi. Uyu mushinga amateka yemeza ko ibyo bizotuma abanywanyi biwe bakora bari mu mugambwe uzwi n'amategeko kandi hamwe uyu mugambwe wakwemererwa bizotuma amatora yo muri 2020 atitabwa n'umugambwe umwe.
Mu gushinga umugambwe icya mbere ni uko dushaka yuko abantu bakora politiki batakibaguzwa. Ubwa kabiri ni uko tugomba yuko mu matora aza dushobora kujamo kugira ngo ntihabe guhiganwa k'umugambwe umwe wonyine, kuko nitubidehe biravuga ko ari imigambwe mirongo ingahe mugabo ku rubuga haboneka umugambwe umwe gusa. Twebwe rero dushaka rero ko tugira icyo duterereye, kuko kuguma bavuga ngo ntituzwi n'amategeko nizwi n'amategeko kandi turi abarundi bavuze tuti ibyo nijyo igitsitaza, reka turabe ukuntu amategeko natwe yotwubahiriza kugira ngo dushobore gukora ibikorwa byacu bya politiki.
Abajijwe nimba bavavanuye nabo bari kumwe mu runani rw'abigenga Agaton Rwasa yasiguye yisunga amategeko ajasaba abo bari bafatikanije urugamba muri politike kwisunga amategeko kugira baze bashira ingufu hamwe mu matora ya 2020.
Murazi yuko ibijanye n'imigambwe ibijanye n'inani ukwibwirizwa shingiro rihari uno munsi bashizeho riratoma n'igende bigenda bwa kugacu twifuza yuko abantu badatatana twifuza yuko abantu baje hamwe, ariko icyo baciza nuko nk'urunani twokomeza turi runani dufise ibituma twese tuja mu runani.
Ijwi rya Amerika ryashatse kumenya ingene abari mu mugambwe pronotemewe n'amategeko bahurikiye mu runani rw'abigenga amizero y'abarundi bakiri iyo ngingo yabo bari kumwe. Varisito ngayimenda rongoye ugo ruhande avuga ko gushinga umugambwe ataco byica ku ntumbero bari bihaye.
Twatanguye gukorana kubera twajanye mu matora, hanyuma kubera kandi hariho ibintu bitari bike twabona kumwe muri politike. Kuba naho washaka gushinga umugambwe wiwe bazi yuko umugambwe wawe umutwaye nkuko natwawe dutwaye, nta mugambwe umwe twigeze tugira kandi nta namwe twigeze dusezerana yuko tuzogira umugambwe umwe twumvikanye yuko dukorana dukurikije intumbero imwe cyane cyane mu byerekeye amatora n'ingene twibaza ku igihugu cyo twagwa arico gituma rero kubagomba gushinga umugambwe naco bibuza kandi nta na kimwe byica mu byo twari dusanzwe duhurirako
ikoranero ryo gushinga amategeko izina naho umugambwe ukorera gitabiwe n'abana 500 bavuye mu ntara zose z'igihugu ni kimwe mu bisabwa n'ubushikiranganje bw'intwaro mu gihugu hagati kugira bwemerera umugambwe gukorera ku mugaragaro agatondo rwasaye yemeje ko kizoba gisigaye ari gucaja gusaba ko uyo mugambwe wemererwa kandi ko yizeye ko amategeko azokurikizwa kuko ibisabwa byose bikwije urunana mizero y'abarundi rukaba rwari rwabayeho mu matora ya 2015 kugira imigambwe FNL na IPRONA itemewe n'amategeko ironke ingenija mu matora mbere muri ayo matora ugo runani rukaba rwaronsa abashinga amateka 30 bica bituma baronka abashikiranganje 5 muri leta y'u Burundi naha bari muri IPRONA itemewe n'amategeko bo banze kuja muri ivyo bibanza kuko bavuga ko amatora atisunza amategeko mugonyanga amasezerano y'amahoro y'Arusha nibwiriza shingiro byariho muri ico gihe Ibujumbura Raymond Zimana ijwi rya Amerika
Njuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi rya Amerika mu biganiro byacu umuntu aretse ukudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,300 kilohertz 15,600 na kilohertz 17,300 ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,633 mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15,466 na kilohertz 17,503 radio Ijwi rya Amerika radio yanyu
Leta y'u Rwanda ivuga ko bitarenze uyu mwaka abanyarwanda birukanywe mu gihugu cya Tanzania baba mu karere ka Gasabo bazoba bashakiwe imishinga ivyara inyungu n'inkuru y'umumenyesha makuru y'u Amerika asumita kaboyi ari ikigali mu Rwanda
mu murenge wa Jabana mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali niho hatujwe bamwe mu banyarwanda birukanwa mu gihugu cya Tanzania mu mwaka w'2013 aba banyarwanda bavuga ko barambiwe kugaburirwa nk'abana ahubwo bibaye byiza bashakirwa icyo gukora bakabasha kwitunga kuva mu mwaka w'2013 abatujwe mu murenge wa Jabana bahabwa ibyo kurya buri kwezi bigizwe n'ibiro 10 bya kawunga n'ibiro 6 by'ibishyimbo kuri buri muntu aba baturage bavuga ko ibyo kurya bahabwa ari nabyo bakuramo ibintu byose bakenera mu rugo bikarangira bitabahaza
baduhereza agahunga bakaduhereza ibishyimbo nuko ikira mpaka tugategereza kwa diposhe yani poshe iratinda nyine tukaguma tukaba tukicwa n'inzara ariko
nyuma yaho bagira gucya tukareba barabiduhaye
iyo umuntu akeneye umunyakora kuri twadushyimbo bamuhaye no kuri kagahunga tugize amahirwe natwe ubu tukabona ubuzima buhinduka
dutega ko baduha aho twegurira tubahuguza ntitubona umunyu twanabibona dutyo no kuza bakazana ibyo baduhaye n'ibishyimbo tugakoraho tugashigisha tugasomera umutsi ugateka uko ibyo bishyimbo ugashyiramo amazi nta tuvuta ngo urakaranga ntaki ugashyiramo ukararuka icyo baduha ni ibishyimbo n'ifu
niba baguhaye ibiro bine urafata bibiro bigurisha ugura amakara ariko urumva ibyo biro 10 uri bugura udukara two guteka ugura amavuta ugura isabune ubwo usumba byagenda bite
tugateka amazi tukayanywa tukaryama urunuko
uremera kumanywa nturye ugashigisha igikoma ukaza kwari kuvugaye n'injoro ukabirondereza utyo
ubu sasa mwinywereye igikoma gusa none se wabona wakwareka kumanywa nijoro ubundi ukazabigikaga kugeza ryari
uyu mudugudu ubaswe amazu meza afite ibyangombwa byose ucumbikiwemo abaturage ijana 40 benshi biganje bavakiri bato abenshi bemeza ko leta y'u Rwanda yabahaye ibyo yashoboye ariko byaba byiza bahawe amasambu bakabasha kwitunga
tuba dukeneye ahantu twabona nk'ahantu hagataka tugahinga natwe tukamera nk'abandi bose ayo umuntu gutungwa n'ibiturutse hanze imisi yose n'ikibazo kandi natwe no gukora turabishoboye tubonye icyo dukora twakora ayo masambu rero twarayabuze tugize amahirwe natwe ubu ngubu twabona ubuzima buhinduka uko bimeze kose inzu ni cy'umuntu ayiririmo kuba mu nzu nziza se imeze ni nziza yego zimeze neza kabisa ariko ntabwo umuntu yaburara ngo ayirye ari kuri mu cyaro akabona hahinga ari nubwo yazunguka niyo nzu nziza akayubaka rwose bari byari bishobotse natwe tukageraho twerekezwa baduha amasambu kuko nibyo twamenyere n'ubundi twamenyere guhinga tukorora
leta ivuga ko itabasha kubona ubutaka mu banyarwanda batuzwamo ariko bitarenze uyu mwaka bazabashakiye umushinga mugaruza abafasha kwitunga umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Jabana Bwanandanga Patrice yabisobanuriye Ijwi rya Amerika
turateganya kubakorera umushinga buriya w'inkoko nkoko z'amagi
abakiri bato batubwiraga bati rwose kwicara tukaba twicaye imyaka 5 ugaburirwa nk'umuntu w'umwana cyangwa ati ni ibintu bitubangamiye cyane bo nifuza ko bagize imana bahabwa nk'ahantu ho guhinga
kubona ubutaka bwo guhinga hano ni umujyi ntabwo ari icyaro ntabwo byoroshye twaravugaga tutire kubera ko icyo kibazo cy'ubutaka gitapfa kuboneka abantu bakoreye umushinga burya yuko z'umushinga ukabona amafaranga n'ubutaka wabwigurira cyangwa se ugacuruza nta butaka dufite buri aho ngaho
uyu muyobozi avuga ko kwikubitira abaturage bazahabwa umushinga wo korora inkoko zitera amagi zigera ku 10,000 abakuze biganje b'abakecuru n'abasaza leta ivuga ko izakomeza kubafasha abanyarwanda birukanwe mu gihugu cya Tanzania mu mwaka w'ibihumbi 2013 ubwo ari perezida wa Tanzania muri icyo gihe Jakaya Kikwete yafashe umwanzuro wo kwirukana abanyarwanda bivugwa ko badafite ibyangombwa byo gutura mu gihugu cya Tanzania Asumta Kaboyi Ijwi rya Amerika i Kigali
banywanyi b'Ijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 255411 2169 abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya 255 295 294 kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya 1 351 99 585 Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza Ijwi rya Amerika ni radio yanyu
abanyururu bagira kuri 200 nibo ubuyobozi bw'amabohero mu Burundi buvuga ko bagwaye ingwara gitunto mu ibohero rikuru rya Mpimba abanyururu bafise amakenga ko bashora kwandukizanya ingwara ku bwinshi n'inkuru y'umumensha makuru y'Ijwi rya Amerika Diane Ndonse ari mu Burundi
amakuru dukura mu ibohero rikuru rya Mpimba nuko abanyororo babangamirwa n'ingwara y'igitunu bipfuye kukubaho nabi na cyane cyane ukutaronka imfungurwa zikwiye hamwe n'uburaro budashemeye ariko umuyobozi mukuru w'amabohero yo mu Burundi Gervais Hajayandi asigura ko babakira basanzwe ari bantamagara
turamaze ko nayo ko abantu benshi baza gufungwa bafise ibibazo by'amagara twabonye n'abaza bafungwa bafise ibiro bike mu Gifaransa babita ngo n'abasupwa cyangwa afise ibimenyetso byo gufungura nabi mu Gifaransa baba bya malnutrition n'ibinyene by'igituntu turahora tubona abantu kenshi baje bafise ibimenyetso by'indwara y'igituntu rero dukora nuko cya twashaka kuri programme kuko uyu muntu yinjiye mu ibohero turamuraba ko amagara yiwe akwiye turafise services zanavuze z'amavuriro bakaraba yuko afise ibiro bikwiye bakaraba yuko atangwa arafise arugwaye araja ku muti cyankaje mu bitako tafise na turyamika abagwaye mu mabohero arugwaye agashikira agwara mu bitanda cy'umugwaye hanyuma akazojya mu bitanda by'abandi aruko yakize
kugitigiri cy'abagwaye igitunu mu ibohero rikuru rya Mpimba kugeza ubu ntigihurizwa ko nabakurikiranira hafi abo banyororo mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu bavuga ko kugeza ubu bari ko bavura abagera kuri 24 ariko amakuru dukura muri iryo bohero yemeza ko abarenga 100 aribo bakigwaye abagera kuri 30 bakaba bari ku musego ivyo umuyobozi mukuru w'amabohero ari mu gihugu Gervais Hajayandi ahakana.
Aba ko hari abantu bashikijana no kubesha turafise gusa kuri ivyo gituntu muri kumuravuga ko ari sandu sabagwaye 16 ku mpimba basanzwe bagwaye gituntu mugabo nabo n'abantu bamaze imyaka myinshi bamaze nk'amezi harudufise amazi nk'amezi 6 ari ko yakurikiranwa n'abaganga bari ku miti abo ari ntashobora no kwanduza abantu kuko uri ku miti kugihe kanaka hagerege udashobora kwanduza abantu. Ibishasha nuko buri hariho abantu bane nabo nyina amaze nk'iminsi yindwi cyangwa 8 abo bane baje bafise ibimenyetso by'igituntu hanyuma nkuko tubikora ku bandi bagwaye indwara zitandukanye igituntu maze ko cyandukira cyane na cyane abantu baba hamwe ari benshi abantu ko arabashyize ahantu bibana batabana abandi hanyuma baganga nabo dufise mu mabohero bari kwakurikirana ku munsi baraha miti.
Aha rero abanyororo bafise amakenga ko bashobora kwandukizanya iyo ngwara ni mu gihe iribohero rikuru rya mpimba rifungiwemo abaharugwa ku 370,000. Kubw'ivyo urongo ishira hamwe ntabariza riharanira agateka k'abanyororo n'imiryango yabo Shimira Imana Jean-Marie abona ko nubwo yoba umufungu umwe agwaye igitunu akwiye gushirwa ku ruhande kugira ngo ntiyandukize abandi.
Tubanje kuvuga ko ari umubabaro mwinshi kwa bene wacu bari mu mabohero usanga bagwaye igitunu hanyuma muzi neza n'usanga yidegembya igitunu ko ari ingwara mbi ingwara cyane cyane yandukira cyukuri abo bantu bari bakwiye kuja ahantu habo nyene kugira ntibandukize abandi. Nicyo gituma twafashe ingingo mu ishyirahamwe wacu ko tugiye bwana bwangwa kuja ku kivi kugira turabe yuko abo bagwaye bariho hanyuma tuzosha tugira icyo dusaba leta n'ubushikiranganji bw'ubutungane n'ubuyobozi cyane cyane bukuru bw'amabohero mu Burundi.
Muganga Jean Bosco gira uko ishaka avugira ubushikiranganji bw'amagara y'abantu avuga ko bariko barakurikiranwa neza babifashijwemo n'abaforoma basanzwe bafungiwe muri iryo bohero. Ni mu gihe abanyororo bizi iby'ubuganga aribo bakurikirana abo bagwayi b'igitunu igihe cy'ijoro. Nubwo biruko tukibutsa ko abafungwa bategerezwa gufatwa kumwe n'abadafunzwe mu gihe bakitswe n'amagara nk'uko biri mu masezerano y'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu hamwe n'ubw'ubutungane. I Bujumbura, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Tumwe muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10. Ijwi rya Amerika, amakuru mu munota umwe. Na amakuru ya video kuri telefoni igendanwa.
Naya bonante
biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikisha.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefoni yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri Afurika.
Mu masegonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse ku Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ivyiyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike. Twumvirize ijambo ry'intangamarara ryerekeye imigabo n'imigambi za Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Ibiro vya Leta ya Amerika bijejwe iterambere ku isi USAID biheruka gutangaza uyundi mutahe w'imfashanyo yo gushigikira umugambi wapfunditswe hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Nigeria mu mwaka wa 2015. Uyu mutahe mushasha w'imiliyoni 25 nuwo gukomeza intwaro nziza biciye mu gushigikira utwigoro tw'amareta y'uturere mu mugambi wa Nigeria wo guteza imbere intwaro nziza zo kumugaragaro kandi zigwanya ruswa. Ayandi madorari umuriyoni umwe n'ibice bitanu azoja mu guteza imbere amagara y'abantu ubumenyi mu ntara zimwe zimwe. Ibyo bizokogwa mu mugambi w'ibiro by'umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gufasha mu buryo bwihuta wiswe PEPFAR. Yose hamwe amafaranga azoba angana n'imiliyoni 26 n'ibice bitanu azoba yiyongerejwe ku mfashanyo Amerika yari isanzwe yarahaye icyo gihugu. Amafaranga yose hamwe Amerika yashinze mu kigega cyo gufashisha igihugu cya Nigeria mu kiringo cy'imyaka itanu angana n'umuriyaridi umwe n'igice kimwe. USAID iriko kandi ikorana na Leta ya Nigeria n'abashikiranganje b'intara bajejwe amagara y'abantu kugira bashinga umugambi wo gukomeza urwego rw'ubuvuzi. Ni mu ntumbero yo gushinga umugambi mushasha ushikira bose utunganijwe neza kandi uri mu gihugu cyose. USAID irakorana n'ubushikiranganje bwa Nigeria bujejwe ikigega cya Leta imigambi amagara y'abantu uburimyi amasoko ntanga nguvu ubumenyi hamwe n'amareta y'uturere kugira bashireho amasezerano yo gufasha bazokorera ko kugeza mu mwaka w'2020. Amerika ibona ko Nigeria nk'igihugu cya mbere muri Afrika gifise abanyagihugu benshi kurusha ibindi kandi gifise ubutunzi bunini gifise ubutwari bukomeye kuri kazoza ka Afrika. Ibyo byavuzwe na Aaron Halloran umuyobozi mfatakibanza w'ibiro bya USAID muri Nigeria. Avuga kandi ko USAID yiteguriye gukorana na Leta kimwe n'abanyagihugu ba Nigeria mu kugerageza gukemura ibibazo by'iterambere icyo gihugu gifise.
Iryo ryari jambo ry'intangamarara ryabashikiriza imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Njuti mwese mkundi radio ijwi rya Amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha tuboneho kandi akanya ko gushimira ingenieur yadufashe mu bya bw'ivyuma hamwe na Facile yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye kuri micro ari kumwe na Frederic Nkunikije amakuru nayo mwashikirijwe na Aloyse Bigirimana. Mwakoze kudutega amatwi turabifurije amahoro n'umunsi mwiza.